Tubandanirize mu karere umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo nabo baregwa hamwe barengutse kuri sentare nkuru mu Rwanda ku nshuro ya mbere nyuma y'amezi atanu bafunzwe by'agateganyo. Kizito yamenyekanye cyane mu Rwanda mu kubuhanzi bw'indirimbo z'ubwiyunge hamwe n'izimana, we nabo rero baregwa hamwe bakaba bagirizwa n'ubushinjacyaha ibyaha bitanu birimwo ubugambanyi. Kizito yemera ibyaha byose ashinjwa, ariko abaregwa bavuga ko ngo batiteguye kuburanishwa kandi ko bakeneye igihe cyo kwiga dosiye y'ibirego vyabo. Ikigali ni inkuru ya Prudence Ngiyumva.
Abaregwa uko ari bane: Kizito Mihigo umuhanzi nyarwanda, Jean Paul Dukuzumuremyi wahoze mu ngabo z'u Rwanda, Agnes Niyibizi umunyeshuri muri kaminuza, na Cassien Ntamuhanga ukora umwuga w'itangazamakuru, bazanywe bwa mbere mu rukiko mu myenda y'iroza iranga abafunzwe batarakatirwa mu Rwanda. Bararegwa ibyaha bine birimo ubugambanyi bwo guhungabanya umutekano w'igihugu n'uwa Perezida Paul Kagame ndetse n'iterabwoba. Kizito by'umwihariko akurikiranyweho icyaha cya gatanu cy'ubugambanyi mu cyaha cy'ubwicanyi. Ibyaha yemereye mu rukiko rw'ibanze bwa mbere hari mu kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2014. Mu iburanisha ry'igihe kitageze ku gice cy'isaha, abaregwa babwiye urukiko ko batiteguye kuburana kuko na n'ubu batarabona igihe gihagije cyo kwiga kuri dosiye yabo ikubiyemo ibirego bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha. Babwira umucamanza ko babonye iyo dosiye ku mugoroba w'ijoro ryakeye kandi ko bitabashobokeye kwiga no kwitegura. Ntamuhanga umwe mu baregwa yabwiye urukiko ko afite ikindi kibazo cyo kubona umunyamategeko kumwunganira. Yasobanuye ko nta bushobozi afite bwo kumuhemba kuko ari muri gereza kandi ko ngo yabuze uburyo bwo kwemererwa kwishingirwa binyuze mu nzego z'ubutegetsi bw'ibanze. Umwe mu bahagarariye uruhande rw'ubushinjacyaha, Faustin Nkusi, yabwiye urukiko ko abaregwa bafite uburenganzira bwo kuburana bazi neza ibyo bashinjwa, yemera icyifuzo cyabo cy'isubikwa ry'iburanisha no guhabwa umwanya wo kwiga dosiye yabo. Umucamanza abaha iminsi 30 yo kwitegura mbere yo kugaruka mu rukiko kwisobanura ku byaha baregwa. Kizito Mihigo, uzwi ku bihangano bishishikariza ubumwe n'ubwiyunge n'indirimbo zizwi nk'izihimbaza Imana, yatawe muri yombi mu kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2014. Ariko ifatwa rye ryabonetse nk'iritunguranye mu Rwanda kubera imirimo y'ibihangano bye byamuteye gukorana n'ubutegetsi bya hafi. Iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 10 z'ukwezi gutaha kwa 10. Prudence Ngiyumva, BBC Gahuza Miryango, i Kigali.